Twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera duterera amaso mu Burundi turebe ibibazo bitandukanye bya politiki n'imibereho y'abantu. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu bijyanye by'Amerika I Nairobi muri Kenya. Eloge mikroni yawe.
Kuva mu ntango z'umwaka wa 2020 mu gisagara kujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguye kuzura isigarira z'abantu bishwe kugeza ubu mu ntara zitandukanye aho maze guca umaze kubona isigarira birenga 15,000 z'Abarundi bagandaguwe gusa mu rwimo rw'1972 ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Umukuru wo mu gisagara Pierre Claver Ndayicariye yasigura icyatumye we n'abandi bakomisari bihutira bakanaha agaciro abishwe muri uyu mwaka bagasa n'ababaye birengagije abishwe mu bindi biringo hari mu mashinga mateka gushikiriza no gusigura icyegeranyo cy'umwaka.
Ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose. Umucanga urarandagata, amaraso y'inzirakarengane araseseka. Nuko ivyabona baba bapfakazi, impfuvyi, ababuze, abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe mu byabaye bariko barakura. Benshi muri bo baramaze kwitaba Imana. Intambwe ishimishije imaze kuboneka. Umugwi sever uzokwegeranya ibyabaye n'ingene byagenze, hanyuma usoma amategeko y'igihugu na mpuzamakungu utomora ingene ibyabaye mu 1922 byokwitwa bimwe abazi igifaransa bita qualification juridique des faits.
Naho mu gusezera avuga ko utaragera aho izina ubwicanyi bwo mu 1972 wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko atawodeha kubwiteho nyabwoko nubwo yemeza ko atapfuye abahutu bonyene. Ibi yabishikirije mu biganiro n'amahuriro inama nkenguzamateka imaze iminsi itunganya no ku munsi wa gatanu w'indwi bikaba byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tugiye kubiraba tukaziga neza dusanga amaruregwa yakorewe Barundi muri iriya myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 900 na 61 gushika mu 72 ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta. Iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize. Leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'1992 ni leta yari irongowe na Perezida Mikhail Micombero. Ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'Abarundi. Hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kubavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye. Navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ziriya ntara z'ubu Rumonge, Makamba, Bururi mbere no ngaha muri Bujumbura ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye. Ngabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta uwo ni umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngira ngo rizi ni ukwita kandanda habaye rero ihonyabwoko ryatwaye abahutu rikaba ari ihonyabwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongoye igihugu.
Charles Nitije umukuru w'umugambo wa Iprona ishami ritemewe n'ubutegetsi bwa Gitega akaba ari no mu banyepolitike b'inararibonye mu Burundi mugabo we yemeza ko mu Gisever uryanisha Abarundi aho kubunga atanga bimwe mu byafatira ko mu kubagiriza ibyo
mbere hoho itegeko riugenga ritwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD ikiri rubanza abishaka yeze abo yishakiye. Ikindi uvuga nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanye bw'agahobero bwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashishane cyane 1972 usanga berekana yuko mengo haguze ubwoko umwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 1972 ntaco bavuga ko abishwe 1988 na 1993 reka n'ababanyaje bishwa kuva mu mwaka 2015 abo simengo nakamizwe n'inda y'ingoma ugasanga rero uyo mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura isikarira by'amagufa y'abishwe 1972 kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye bwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo 1972 canke 1993 urumva rero n'umugwi uhengamye n'umugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso vyerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hirya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye bugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ibyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyu mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nusanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muraza amarugwa yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimiye rero kuvyo yakoze iyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitanjwe amasezerano y'Arusha twese tuvyumvikana kuko nabivuze barakuyemo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu atabo begamiye abantu badatemwe ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itamwe ku ijambo iri kugenda mu kwa CNDD-FDD
Ishizwandi tije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Genocide Canada sanswe ari n'umuhinga yanonoso ibijanye na genocide abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza ibiziga by'abatutsi hamwe n'ibinogo batawemo vyitiranijwe n'iby'abahutu
si karuzi gusa urashaka umuntu yoshira ko no muzindi ntara ariko ikarozi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibizigabira ngo byinshi bavuga ngo nivyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kubishimikira ko kubera no kugira ngo bahahera kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sans méthodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe mu 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga zimanganye ibikorwa bibi by'akabikabisha cy'abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frodo byatwaye ico gihe nayo yashinze yo CNDD-FDD yahaye ako kazi ka severe abo ba severe bariko barakwiragiza ibinyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yaho rero ikaruzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nk'akarorero ku commune Kirembo mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nivyo bwo kuteguriramo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nivyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubejo bundi igihe severe ije bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 1972 n'icyo n'ikindi kimenyamenya igihe rero umugubu ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumva ko iyo ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumva urabesha urateranya kuko habaye harava icyo cyugufubya ukuri cyugufata abishwe bazivuga ku bwabo bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1973 bakabita ngo n'abahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cy'ukudindiza cy'ugutuntuza abo batutsi bashyize ku icumu baba basigaye batagira uwo baririra kubera iyitwa ni leta yitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri ku byabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha akarorero kajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri komine Nyarusange ibone Murama bararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga severe abo umurwi wa severe wagenye abo leta yagenye kandi urumba yabikoze ibibona ni ba bandi nyene bica abatutsi na 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bo bagena mu murwi ho kutohoza mama wanjye ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawe imene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana tushobora kuri no mu zindi ntara zose mugiye mu ntara yo mu manuko nanjye nabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata ido n'ido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hero ngo abatutsi ngo bakenye ngo bishwe ugaca usubira no mu rumonge ikano mu zindi ntara zose ingiro ni imwe ni ukuvuga uburyo bakoresha mu gushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo ni ibimenyetso byinshi iyo ari ukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo b'abahutu kugira bazimana inkunya bwo byakorewe abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi ariko bageze kuri abatutsi bagaca ko barengana
Nditi wasanganya abona ibikorwa bya bikwiye guhagarikwa
CNDD FDD igomba kwerekana akabi yakoze haba muri 1993 murazi yuko nyuma yaho bagandaguriye Perezida Amerika ndadaye bace birara mu batutsi bagasasika n'abahutu batavuga rumwe na CNDD FDD abo barabagandaguye na kamizwa y'inda y'ingoma ntibavugwa umengo ntibapfuye amwe beratubwira yuko nibyo biziga bazura bace babisipa bipoperanye kuri bitwe ko arabapfuye 2002 kandi twibagiye abagandaguwe no bakiriko mwaka kuva mwaka 2015 Petero Nkurunziza yagikingo cha gatatu ibi rero byerekana neza neza yuko severe dashobora kunywanisha abarundi ahubwo iri kirabateranya byongeye ibihe turimwo ntibikundira uwo mugwi gukora kuko ubwicanyi kunyuruza abantu iterabwoba amacakuri yigishwa ibyo byose bituma abantu umutima utarema ibushobora kuvuga ibyabaye ku mugaragaro batinya kugandagurwa nico gituma tuvuga tuti byose ntikuzobisubiramo kuko uyu mugwi nta neza ndakumwanisha abarundi uri kurarondera kuko utamikwa ijambo na CNDD FDD wakora ibyo CNDD iwutegetse
iki cyifuzo na Nkurunziza twasabye Jenoside Canada aragishigikiye
ikintu cyo kugwa ubwa mbere si ukugisaba iyo leta gukurumba ntihorirwa n'inzoka ngo itwaye ku isato dushobora kuba uriko urenganywa na severe ari iri kifuvye ukuri izimanganye ibintu byose byerekana nabyo bwo byakorewe abatutsi hanyuma ngo tumwire tuyisabe yuko ariyo ikosora igikenewe ni uko ibyo bikorwa byohagarara buno nyine bidahagaraye naho abumvye yega uhereye ku Barundi n'abanyamahanga boba bibaza ko hari ibikorwa byiza biri kubera ko bakamenyeshwa yuko bitagira akamaro bitagira agaciro kubera byakozwe mu ntumbero atari iyo kumenyekanisha ukuri
Uganda yicariye aramutwe mu gusevera ko kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi asigura ko atakindi kintu na kimwe kiburaje ishinga atari kumenya ukuri no kugeza aho Abarundi bose bokumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugusevera uri kurashira ahabona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akavuze ukuri kuriko kurasohoka mu bino kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa Sever nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji wose nk'uko ta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akavuze
Maître Jean-Dieu Bigirimana nawe wo mu ishyirahamwe Tournons la page Burundi asanga hari ibintu byinshi byirengagijwe hejuru y'uko mu rwi Severe uzuri bisigarira by'abantu bishwe atabuhinga ukoresheje bwo kumenya ibiringo bikiwemo
dufatiye ku nyifato y'uwurongoye biboneka yuko bariko bakorera inyungu z'umugambwe CNDFDD cyane cyane mu kugerageza kurondera kugira ingene bavuga ko 2022 hakozwe ihunyabwoko ry'abahutu bakibagiza ibindi byose byatumye haduka ikiza cy'2022 ni kuvuga byaba ibi inama nkenguzamateka idikikoresha wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya byaba ibyo bikogwa n'uwo mugwi Seve biboneka ko byose ari nk'ibikoresho vya politiki umugambi CNDD uri kurakoresha kinacho kibonekeza kinatangaje ni ibi bijanye n'uku zura ibisigarira by'abantu bagi baragandagurwa mu bintu bitandukanye kuko birahambaye yuko ibintu bijanye no kuzura ibisigarira by'abantu babahambwe mu binogo rusangi bikogwa koreshejwe ubuhinga budasanzwe kandi ubwo buhinga tukatuzi yuko mu Burundi atabwo dufise n'ivyumvikana ingene umukuru w'umugwi Sever Pierre Kavenda yicariye shankaho bakorana bashobora kurabisha ijisho bakaca bamenye yuko ibisigarira by'abantu bari kubarazura kumbura ari 2022 93 bya 98 bya mu 2000 byo mu 85 kumbure no mu 1930 ku ntwaro y'ababirigi bisigura yuko uno munsi hari kibazo gihambaye kijanye n'abo bantu birirwa barazura n'ibyo bisigaye birirwa barazura bakabizura atabuhinga bukoreshejwe
padiza de raya muremye umuhinga yake politike akaba nabanyene yarabaye mu komiseri ba Sever kwibutsa ko abantu bakuye kwirinda kwama bagiringereranyo y'ibihugu yemeza ko ikibazo cyo Burundi cyiza anagaruka ku rubanza rwahoze yarongoye Burundi imereke ko ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu by'umugwi Sever ubwizo gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Uburundi si Rwanda, Uburundi si Tanzania, Uburundi si Repubulika Demokratike muri Kongo, Uburundi si Burkina Faso, Uburundi n'Uburundi na kahise kabwo kandi utegerezwa gutahura Na usito katahura kumutuza kutahura kwa liko gaheza kakaduwa inzira ningendo yomurumbi vina chuna katanu yomurumbi vina mirongu vili ni vindi jembo na Burundi vilikawo kwa politike ya bugafashe Burundi bugafashe politike yola suverenete ibi huku vijiji vijafashe politike ya suverenete lero haraba de konsekansi icho gireri huku kihaza kikavyemea mbona leko Burundi bwara vyemeye nibigi wona mbiza kiba babi kuye kucho vijishi jwe kubera kudeta ibi leta ajize vijumu itahe yugu fata baganaguye nyenicwa rpedanda daye harabarundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoka ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza namajwi kubari kubutegetse utikoki ugiye kuraba uvuze ngo arusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfu gara rero rwatumye abantu bafata inkoba kaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri arusha nta kuntu rupfu rw'umukuru w'igihugu mbisanzwe goja muri bwa butungane bunywanisha abantu kuri bantumbe tucumvikanire ko Mekyo Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariyo bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize umukuru w'ibiro bihukuru by'inkoramiheto yarazwe icegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'inkoramiheto abaye bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanije uwo maze uti kuki babigize uyu munsi ni by'abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kura muri politike umuntu araba agashaka kumunzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo se zingana iki nibaza ko aba bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basanga uyu munsi icyo gikorwa cyokogwa nkumburi ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi avuga bati turavye izo dufise ubu twabikora bacha barabikora nuko politiki meze isije Burundi gusa nuko bimeze
ariko mu nyamateka bigira imana abona ko muri kino kiringo atakura Abarundi ho mu kitandukanye bashobora kwitega ku mugi sever acyana cyane kwitegeko ri bugenga byahinyanywe mu 2018 byawatse akanovera na futa izindi nzego za uterineke harimo umuguri impano zwa jambo wawo ni
bari kora gomba guhata kahise ku Burundi ngo bemeze amakungu bemeze Abarundi ku nguvu yuko 2022 hakozwe ihunye bwo kujya abahutu bakacha zangaho kwa takindi chakozo tukanibaza yuko uwo muguturavye umuvudu kuri ibyo bintu by'2022 nibaza niba amara kuvuga bati bakemeza bati iri runda kabiri hakozwe genocide ikorewe abahutu umengo iyo severa kazi kayo izobigahejeje kanatsinda turazi uko abatwara Burundi numunsi abo muri CNDD abatari bake baciye muri za Frode bushanke bigeze ko bajejwa amabanga shanke mu majambo make barafise ibyo bashobora kubazwa mu byaha byagira ku Burundi cyane 93 n'imyaka yagira kurikirana numunsi byogora yuko bikira imanza bavuga kuri ku byo bakoze turazi uko batazigira bashobora kuvuga kuri ku byakozwe mu kibimba ibyakozwe buta byakozwe uteza n'ahandi hatari hake ashobora kuba hishwe abatutsi kuko uno munsi kubera imvu za politike bagomba kuvuga yuko ibyaha byakozwe muri kahise ubumwe n'ibyaha byakorewe abahutu ko guhindura na kabiri ibyo rero bikaba ari ibintu biteye amakenga byari mu ibwizwa shingiro rya 2005 ryavuye rifutwa n'umugambi wa CNDD muri 2018 baravuga neza intumbero n'intambuko uwo mugwi wisunga ufata kandi uwo mugwi ukaba wategerezwa gukorana na sentare idasanzwe ku Burundi ariko iyo sentare turazi ko atabazo kwigira bashiraho ikindi umuntu atakwibagira kuvuga gihambaye nuko mu ibwirizwa rya 2014 haratekanywa umugwi mpanuzwa jambo mpuzamakungu urimo abahinga batandukanye bashobora gutanga intumbero bashobora gutanga ibyiyumviro bashobora gufasha umugwi mu kazi kawo muri 2018 umugwi wakiye bawufuta kubera badakeneye yuko hari abandi bantu atari mu CNDD bashobora kugira icyo bavuze kuri kubera ko guno munsi ikindi na cumi natokwibagira n'umugwi uri kurakora mu bihe bidasanzwe kubera iki kuva 2015 Uburundi bwarinjiye mu kaga bwarinjiye mu ngorane za politike zaturutse ku kiringo cya gatatu cy'umunsi Petero Nkurunziza ikiringo cyahonyora ibwirizwa shingiro kigahonyora n'amasezerano ya kuva icyo gihe twarabonye abantu bicwa twarabonye abantu batari bake bangazwa hari abantu batari bake bavundiye umunyororo uwo mugwi rero utohoza ukuri ufatiye mu bihe nk'ibi birumvikana yuko ata kintu cyiza ushobora gushikako hakurondera ukuri hakonda kunywanisha abarundi tubona igikoseze ikirakora ari uguhuvya amatohoza yotuma tumenya ukuri kunigira mu menshi ukuri
si bantunganya yakombewe ku butegetsi mu gihumbi kimwe 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 1648 mu ikambi y'abatashizwe izabo ahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati asaba ko hobaho ukuri kuzuriza bose nata ubundi bwicanyi nawe nyene na bumwe yagaruka ko atari ubwo mu gihumbi kimwe 1972
kwita ubwo bwicanyi amazina akwiye dushingiye ku kugene amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi abivuga eka n'amabwirizwa mpuzamakungu mwumvise ko navuze yuko jewe ndaje izo twagiye ejo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko ndavuze cyane yuko ibyo ngiye kuvuga bishingiye ku byo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abaryo bari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihomya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kubabwira ko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'u Burundi no kumabwirizwa mpuzamakungu
umukuru w'umugwi Morena ugwanyeho nyabwoko n'ibyumviro byaryo wagereranya ariko birakorwa n'agahomera bunwa Isidore Rusikiti
mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri gukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za CNTB n'abandi kugira wikundu wakaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe 72 mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye bamenya gute ko ivyo biziga ari iby'abahutu gusa bamenya gute ko ivyo biziga ari ivyo 72 gusa ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya 72 mbega ko ico gikogwa kiriko gikogwa n'abahutu gusa biboneka ko batwawe gusa n'inzigo no kwihora bakagira bagenda batangaza ko bemeje ihonyabwoko mu Burundi bagomba gucurubanza rumeze gute ni giki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga baboneka ruhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise ko guhamagara aho bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo babarakoze ihonyabwoko rya 72 buva guki
ibije ha Hakizimana twarishije hamwe porokone ya Frigwanya kimenyane na kamwana wa mama byitse guhuguza
tubona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko no mu gisebere uri kurakora kukahise gucyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi na gatya kazi na muntu cyo twadutera kambo kwa barundi bose botaha tugatera kambo ko andaye bakigwa neze batahutse tugatera kambo nuwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanye uwundi yitwajije iki cyanke kiriya giterwa mu gwaruka n'icyo cyane kwandanya rubana mu mahoro mu mpande zose rusangira kabisa n'agahiye kuko basangiye gupfa no gukira basangiye igihugu aricyo Burundi
mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize Gaston ndi mwoye mu kandida wa Iprona yaramutse igihugu mu 1972 yamenyesheje kwishyikirizwa mu gisever ari binyoma
murazi uko kenshi bavuga ngo mugamwe zikane kwa n'abatutsi twebwe tukabona itangazo rya sever rifite amahinyu ya politiki nicyo gito twavuze yuko mu gisever ibyo washikirije bifite intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira Iprona ntiyigeze igira inama nini ivuga ati ni mugende mwica abana mbere arugwaruka mpanane majambere rwa gasore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi cyangwa yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibesha kandi sari kwinda kubibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracyariwe kandi icyo gihe nyine yarasoye urwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri kuburakuba mu gihugu ikinacu abo bayivuga gutyo basi barabadasigana baragiye kwiyahura bagira inama yo kwiyahura bo nyine icyo rero ni ikinyoma cyambaye ubusa twe tubibona gute uno munsi Iprona iriko yinjiza abarundi bose mu moko atandukanye ni kugira ngo ujye mudasigana aho umuntu ariko aza muri Iprona bamubwira ati reka kwinjirayo niyo bishe so bakuru ntiyagire urundi murundi basubiraya kubyinjiza umutima ngo severije ngaha kugira ingere kuyindi canke guhana abacanke abandi nicyo gituma mu migambi dufise amategeko agenda severe cyo kimenya wamugwi CNTB tuzuyasubiramo kuneza y'abarundi bose
reka nare mu tugenda ku mana yari atanzwe n'umugambo tabanya fraude bwo yitoze mu kibanza cya president yari afise ico cifuzo cyo kunagura mu gisever
umugwi ujeje gutohoza kuri kaise no kunwanisha abarundi tuzunagura kuburyo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona kubyabaye amatohoza ko matohoza ashimike ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba ashigike no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanu arabagira ikigongo bagira ikigongo inzira mugabo twayumvikanye twese sibikogwa by'umugwi severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyana nakonaje wendi mwo twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu cyiteka igihugu gifite isura nziza tubanamo twese mu budasa bwacu tutaravye moko tuturukamwo tutaravye intara biturukamwo tutaravye imigambo duturukamwo tutaravye ikina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha
ariko mushinga amateka Martin Izabanda twanga ibihe byo mu gihe mu Burundi buri ko nyabuna burabisohokamwo
ibyo bihe biri songo tuba twabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akagwatika tubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanyi b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanyi b'abahutu idatse y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bakiza kumenyekana
Burundi musamoka mwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu nigemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi hubugeze ubu abahutu n'abatutsi bacaharira ukuntu ubwicanyi bwahitanye ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1992 wakuitwa hiyo nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko bwicanye bwayogeje babo mu 1993 nyabuna ari bwo bwo nyabwoko amakuru kwizerwa y'u Amerika rifite nuko mu kwezi kwa kano mwaka uza kibukwa imyaka 50 bizobishize habaye bwicanye bwo mu 1972 azokwemezwa ko bwo bwicanye yari ho nyabwoko byakorewe abahutu mu bisanzwe imbere yuko nyu yemeza ko bwicanye ari ho nyabwoko inama nshinga amateka y'igihugu byega nibanza kubyemeza ifatiye kubyiba yahawe n'abahinga bafatikanije n'ubutungane.
Turagushimiye Eloge Wirikaneza, dushimiye kandi n'abatumire mwari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye mwese. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.